ili nisu ya Amerika. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mubandanya kuvyumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Bashobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu voa.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'igeragezwa rya kudeta mu Burundi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 n'uruhagarara rwakurikiye, leta yarugaye amaradiyo yigenga mu gihugu yagiriza ko yakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ivyagirizo abaserukira ayo maradiyo bahakanye. Abamenyeshamakuru batari bake bakorera ayo maradiyo barahunze igihugu. Kuva uruhagarara rwa politika rutanguye mu Burundi mu mwaka w'2015, havugwa ko abamenyeshamakuru b'Abarundi barenga ijana bategerejwe guhunga igihugu cyabo c'amavuko, basavye ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vyo ku isi inyuma kwa maradiyo yigenga bakorera atewe akongera gaturigwa. Mu mwaka uheze w'2017, abo bamenyeshamakuru bari mu buhungiro barishyize hamwe mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro, Association des Journalistes Burundais en Exil, mu mfunyapfunyo JB. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Hicuburundi amenyesha ko abamenyeshamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro bahura n'ibibazo bitari bike mu bihugu bahungiyemwo. Amenyesha ko ari cyo gituma bafashe ingingo yo gushyira ingufu hamwe kugira batorere inyishu ibibazo bibabangamiye. Mu kiganiro muri isanga twatumiye umuvugizi wishira hamwe ry'abamenyeshamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro AJB, Valerie Muco ari Kigali mu Rwanda. Valerie, wiriwe?
Miriwe.
Watubwira neza icyatumye mwishira hamwe mugashiraho iryo shira hamwe AJB?
Ego icyatumye twishame nuko nkuko wabivuze turamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu cyabo kubera ibyabaye mweje kubwira abari kubarumviriza ikiganiro. Hamwe rero turahura n'ingorane nyinshi washaka duhereye kuziderekeye umwuga wacu kumenyesha makuru. Twaromotse turomogwa kandi ariho abakora mu maradiyo yigenga yaturiwe muri ayazi za RPA, za radiyo Bonesha, za Radio Televiziyo Renaissance na za radiyo Isanga nero ziraturigwa amamenyesha makuru bahunga ntibaba bagishobora kuronka. Rero ngene babandanya bakora umwuga wabo, ariko twaragerageje turiyunga turaguma hamwe bamwe bamwe barashobora kuronka amahigwe yo gushobora kubandanya umwuga wabo. Twatanguye iradiyo Nzamba hari mu kwezi kw'icumi mu kakaro 2015, haheze amezi abiri gusa amaradiyo yigenga aturiwe. Mugabo benshi rero muri twebwe ntibashoboye kuronka aya mahirwe yo gushobora kuronka ingene bakora babandanya kuri umwuga wabo. Hari ibindi bibazo rero duhura, baza umuntu iyo yahunze afise umuryango, urakeneye gufungura abana, urakeneye ko baja ku ishuri, ibintu byose byerekeye ubuzima bw'umuntu. Nico gituma twazitereka tuje hamwe dushireho ishyirahamwe riduhuza abahungiye muri ibihugu bitandukanye, turi mu bihugu byinshi bya Buraya, bya Amerika, za Canada, muri Afurika. Twashobora kuja hamwe rero twashobora guca dutanguza iryo shyirahamwe AJBL urikiyemo amenyeshamakuru bahunze igihugu.
Mungane iki muri iryo shyirahamwe?
Muri iryo shyirahamwe gusha uno munsi nabajije ibiharuro, nasanze turi 91. ariko igihe tuyitanguza mbo hari mu minsi heze twari 74 twari 74 nibo bashoboye gutanguza neza na neza gishyamwe ajibere bagatora amategeko arigenga
mwari shinze mu mwaka heze hari mu kwezi
ibikorwa cya mbere cyatanguye cyari cyo gushyiraho komite y'imfata kibanza hari itariki kugenekeza rya 18 munyonyo 2017 ariko neza na neza amategeko agengaje be yashizweho mu kwezi guheze hari muri Ruhuma itariki 23 muri umwaka niho rero twakurana ago nihenze twari 73 ntitwari 74 hama uwo munsi amenyesha makuru bahunze n'abandi bafatanyije umwuga kuko ajibere ntigizwe gusa n'abamenyesha makuru hari abandi basanzwe bafashanya muri umwuga n'amenyesha makuru nk'abatekinisiyani abakameramani n'abandi nabo nyine bari muri ajibere kuko ibibazo biduhanze ni bimwe tukaba rero tuva mu bihugu byinshi haheza Uganda, u Rwanda, Bufaransa, Bubiligi hariho Ubwongereza, Canada, Leta Zunze za Amerika za Kenya n'Ubuswisi niwe bashoboye gushyira kwemeza amategeko agenga ajibere uwo munsi kugeza 2023 Ruhuma uno mwaka
icyicaro cyaryo kirihe
icyicaro nta cyicaro tuvuga ngo kirahanaha kuko nkuko nabwiye tuva mu bihugu byinshi komite benshi bari muri komite bari ngaha mu Rwanda wavuze uwirongo yari we Jean Marie Vianney cy'u Burundi ikigira kigo ni François Bizimana mura mumva muri radio Nzamba wundi ajetwe secretary general umunyabanga mukuru akaba ari umufasoni Josine Kaze ama Jean Regis Nduwimana nawe akaba ajetwe imigambi ya JBE ndetse akaba ari na Bertrand Ngendakuriyo ariwe ajetwe ibigega abone bagize komite mu ministeri imbere nuko twabivuganye n'abandi bamenyesha makuru bari hijya no hino mu bindi bihugu tugiye gushiraho ama komite aserukira JBE mu bindi bihugu bisigura yuko JBE tuzobwa ngo bisicicaro ngo hanaha
nikihe mwishinze gukora
ego izo twishinze gukora muri azimbo cyane no gukingira no gutsimbataza uburenganzira bwa kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro ku ruhande rero rw'abanyagihugu n'abatwumviriza aho rero ni ukuvuga ko dutegerezwa kubandanya dushikiriza makuru naho turi mu bihe bigoye bitoroshe by'ubuzima bwacu mu buhungiro ikindi twiyemeje muri ajibere nuko dutegerezwa kugwanira agateka k'abanywanyi ba ajibere kurondera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bishobora gutuma babandanya umwuga wiwe hariho kandi no gushigikirana hagati y'abamenyesha makuru bahurikiye muri ajibere kubandanya turondera kandi dushikiriza amakuru abarundi n'amakungu kandi tukakora ibishoboka byose kugira ashikire benshi
tuze ku mirongo ya telefone Elise aduteye akamo Elise uratwumva mwiriwe tubwira irindi zina nahuhamagaye uri
nena kuriyo n'umwanya ndi mu kinama cya Bujumbura
mufise ikibazo canke cyumvira muterera
ego byose ndabishise nagomba mbanze ndamutse Valeri ego ikibazo cya mbere aravuze yuko bomowe baturi ba maradiyo ego baromoka nagomba ndamubaze burya mukomoka nibo baba barabigizemo uruhara bo nyene abo bavuga yuko bomotse nk'akarorero ku icyo kibazo ntanze nagoma asobanurire nk'ukuri nigeze kumva kandi yari kuri iyo radiyo nyene aho umuyobozi wa Bonesha FM yandikiye umunsi ngo igihe habayeho kudeta yandikiye uwararongoye kijya gitero cyo gukura umukuru w'igihugu yatora n'abanyagihugu amwandikira yuko yozimya radiyo ya Rima FM ega urumenyesha makuru wogiranira uruhara gute n'abateye kudeta icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri mbega ko bavuga ko bomowe kijya gihe ubutegetsi bwari bufise nde none ababomoye ni bande ikindi kibazo cya nyuma nagomba namubaze nk'uko kubijanye na raporo heruka gusohorwa na ONU n'inama yabaye ryari kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi bega aremezanya na ZDR Hussein yuko mu Burundi ari igihugu cyo ku macuniro ego
nakoze
ibibazo byari ibyo
reka bishure mu mishure bare
Ego, ngeda kuri yo. Ikibazo cya mbere wavuze uti hari byavuze yuko hariho abagize uruhara mu menyeshamakuru muzikeye kudeta. Ivyo rero sinzi ko wifite izemezo ariko havugwa byinshi abahajya ugutukana gutorera iyo ko ari amenyeshamakuru bahunze burya bagumye basaba nk'ubu ariko uravuga yarongoye bonesha yagumye asaba yuko hoba amankete yerekana neza ingene byagenze bijya bintu murazi neza ko hariho icegeranyo cyashikijwe na procureur de la République Jean-Gary Valentin wewe yerekanye yuko yavuzwe ko haturiwe iradio imwe gusa ariyo Rema FM bagenzi bacu batwona nyine bahuye nayo makuba iradio bigaturirwa ariko nta kindi kimwigeze ashikiriza kuri ibyo urumva rero guca uzanoti barasuruhara muri kudeta reka tuzorindira ubutungane bwigenga buzokore bwerekane neza uruhara rwa bamwe na bariya byerekeye ingene byagenze bya kudeta n'ingene amaradio yaturiwe ariko icyo tubuze mwazi ko mu maradio za inzama naho muri abamaze kwerekana neza bakavuga ingene byagenze abasirikare n'abapolisi bavuze ngene batumwe bakagenda bari kumwe n'imbonera kwagenda guturira za RPA na zabonesha urumva rero urumva ugutukana gutorera iyo bakora icegeranyo cy'ukuri ubutungane bwizewe neza bugira bukurikiza amategeko bwigenga ntibari kuvuga Rema FM kuko murazi ko atari Rema FM gusa yaturiwe ikindi kibazo
ego mubandanye
ego ari kimwe kibazo yabaje ati none abomoye abajournaliste nibande ko kijya gihembega ninde yatwara mu rujya mwanya ujya kudeta n'igihamaradi aca turigwa ico ni kibazo gitomoye kandi cumvikana n'ijere twe natwe dukeneye kumenya abamenyesha makuru bamwe basaba yuko ho bamatohoza yigenga kuvyerekeza ibyabaye byose abakoze abagirizwa ibinabiriya bagashobora kurenguza umwe n'ubutungane bagahanwa hama rero kuvyerekeye rya raporo nayo ya Zedra Dusene nayo erega burya ivyo vyose n'umugwi wigenga avuze ati mu Burundi harabirirwa barapfa murabize neza ko birirwa barapfa naho ngenda kuri uri mu kinama uhora wumva ahana hari yarica abantu biziga bitogwa none si biziga by'abarundi si biziga by'abantu baba bafashwe bukeye bakijwa kandi igihe bafatwa bari bazima aho rero niho hari kibazo kumenya urugero rw'ibyo ubwo bwicanyi buzabura bambwa byo tuzi byo harama amazi aguma ba manketa aguma ba redara duse nakorana n'abari Burundi washaka abatanga aya makuru nyine nimwebwe n'abaduha makuru nimwebwe nyine n'abari mu mugambi uri ku butegetsi n'abatari mu mugambi uri ku butegetsi n'abategera abigame bose n'abaza batanga makuru mbagira batabaza abantu baba batwaka kandi bagatoga rizika
murage
ko niko nomishura sino izerekeye ivyo ariko aravuga ngo uruhara rw'amenyesha makuru ngo muri kudeta reka umunsi butunganiye bwashoboye kwigenga buzokora ibishoboka byose kugira bushobore gutohoza neza bamenye ingene byagenze abaturiye amaradiyo babamenye
murakoze Peter duteye akamu nawe Peter uratwumva
hello
wi hello
ndabumva
watubwira irindi zina nahuri
nitwa Titaraki ndi Gitega
ufise ikibazo canke icyumviro
yemfise icyumviro nagomba guterera
yego
mwumva baravuga yuko bagize ishyirahamwe ry'amenyesha makuru mba barakora ajya amaradiyo bavuga ko yugawe mugabo icyo kiba iryo shyirahamwe baba baragize baba bafise intumbero iyahe kugira natwe mu Burundi kuba tumenya amakuru kuko mwajya amaradiyo aturi barimwa yuguruwe kandi ibiganiro kuma bishikiriza ukuri kwame yego uri kumutonka nyine info ariko baratanga
mu mwishure Valeri
yego intumbero nayivuze niyo kugira sibatazi uburenganzira bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro ku banyagihugu ibyo rero bigaca mu buryo bwinshi hari kurondera uburyo bushobora gufasha amenyesha amakuru bahunze bashobora kubana nyine bakora umwuga wabo nico ajibe igamije nuko gusa ntababwiye ntandiriye ico gishitwemeje gushika ko re kurondera ico cyo tuma amenyesha makuru bari mu buhungiro bakora umwuga wabo mu mwitegenze cyane cyane ama bagakora borohewe mu kazi kabo kurazi ko zi guhungira bigoye hari gukora umwuga bisunze akaranga mutima bakisunga kandi bihe igihugu cy'u Burundi ikirimo gutera intege n'indi migambi yerekeye iza gufasha amenyesha makuru abahunze ibyo n'indi migambi rero nayo navuze mbere yarase kurandira ariko icyo menya cyo ajibeye ubwo bivuga cyo nyene ni ASCD journaliste Burundi en exil iri uri kimwe abajournaliste bahunze bari mu buhungiro urumva mugabo icyo menya cyo kwavuze ibyerekeye amakuru dutanga ngira ashatse kuvuga inzama nahumura ko gushwa no munsi nizo ziko zirakora ariho n'indi radio umurisho ikorera muri Canada ubwo inzama nahumura nizo zihurikiyemo amenyesha makuru benshi mu bashoboye kubandanya bakora umwuga wabo turitanga kandi amakuru dukora twatohoje neza icyo abanywanyi bumenya cyane cyane abanywanyi ba radio VOA bumenye neza yuko abaduha amakuru nibaze rero ngo ukunda batari batavuga ngo n'ubutegetsi bw'i Burundi abaduha makuru benshi nabari mu butegetsi nabari mu ntwaro nabari mu mugambwe n'ivyambonera ko ni bajya police aba bari mu Burundi cyangwa bari kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu niyo baduha makuru cyo gituma tuma tubahindura amajwi gatuye kubakingira ariko bamenye neza yuko abaduha makuru menshi adutanga nabari mu ntwaro nabari mu mugambwe CNDD ko nibo baje byinshi no babona byinshi
Tu fise kandi ku murongo wa telefone Edward watumva?
Ego ndabumva.
Watubwira huri nirindi zina?
Denis Kandwaye Edward ndi mucankudo ngisekara ku mutumba wa bumba.
Ikibazo canke icyumviro?
Ni cyimbe ni interano nagomba gutanga kwa bene wacu nagombye ubwame na mbere banze ndamusebo mwene wacu Valeri.
Arabumva?
Ndikuvuga interano nagomba gutanga burya amenyesha makuru ndavuga ati kije muri kiriya kingo 2015 bavuye mu mpore nk'umuntu yakarabikurikirana ari mu Burundi ujya ntiwari kubona nka general niyo mbare azanye abasirikare na basirenda yirukiye ati tuje kuvuga ijambo ngo rwungene musubize inyuma nawe utabigwanisha ufise ukuvuga n'icyo nosaba leta ni umubyeyi wa twese yobagirira gisubongo mugabo bikava kuri bo bakabanza bakayisaba imbabazi kubera mugabo naho atari bo bakavuga n'ingine kiba byarabagendeye nubwo tena ntuba ngomba kubabera umuvugizi ndibaza bayisabye imbabazi ntureka kubarika kuko niba se yirigura numva ibabarire ikababwira ati ntibatahuka kandi bagatahuka nta ngorane bagira
murakoze
kiriya gihe nibyo nayo ndavuga ati baguye mu mporero mugano ubwo baguye mu mporero sinovuga ngo bacye baguma hanze kuko ndazi ubuzima bwanjye ntibworoshe
murakoze muhavuga iki Valeri
ego Edouard uya turabarundi kandi natwe turakunda igihugu cyacu urya wahunze abahunze nibo barizi ubuhunge ntibigira buryoha uko bigenda kose uri hanze y'igihugu cyabo udashobora gutaha mu gihugu wama ushaka twe turipfuza rero gutaha nico gituma mu migambi ajibe yishira imbere hariho kubandanye duhimiriza twongera dusaba yuko amenyesha amakuru bahunze bo tahuka mu gihe cyabibarutse ibinyamakuru nabyo byaturuye bigashobora gushumbushwa aho rero kugira rero dutaye urabizire biragoye hari ibisabwa novuga gute ibikenerwa gushyirwa mu ngiro kugira bashobore gutahuka bari mu mutekano ntangere kandi bakambaye bakora umwuga wabo urumva uho bimeze ubunye turabona yuko bidashoboka nababwiye ibyegeranyo byagiye birasohoka bavuga ingene byagenze by'ama manifestation ama coup d'etat ibinyamakuru byatuye bakavuga Rema FM gusa ubutumwa ni kuvuga Rema FM gusa ko byaturuka nari izindi radio zaturiwe sinzi rero yuko bashaka ari cyo bashaka kunyegeza cerekeye uburyo zaturiwemo n'ababikoze ariko icyo menya cyo turabona yuko ataragira yuko dutaha uti kuki shakurabe ndagwa karorero bajya bamenyesha makuru bene wacu bari Burundi ingene bamerewe nabi ntaba rongoye radio sangana mwumvise barengushigikije kangahe mwiperereza iperereza birabaho hari wabonye yuko rishobora gutuma bumenyesha makuru hariho za sense hari ubutungane akaba ari iperereza rimutuma agira rimugire ku iterabwoba kwera inkuru w'abakozi wamumenyesha amakuru wo muri iwacu Desire Sindihebura yakubitiwe mu giheta muri uku kwezi guheze wamumenyesha amakuru w'isanganiro mu Ruyigi Jean Claude Nshimirimana yahamagwa na guverinere Buramatari Abdara amugira ku iterabwoba hariho baja bigira Imana yanyurujwe n'ubu yabuzwe irengero ibaze yuko yarapfuye none abo bose muraze we n'abari korakora mu gihugu badashobora no kugira n'icyo bavuze ku byerekeye umutekano badashobora kuvuga ati haruho umuntu wo muri SNL umwiperereza yafasha umuntu yakubaguye umuntu yishe umuntu canke yanyuruje umuntu ngiye badashaka kuvuga ingorane zitwe ziraba zitegwa n'imbono ya kure zimwe zimwe none gabasha mutwemeze neza yuko byo gukunda yuko twe twotaha murazi ikintu biko bimeze mu gihugu izereke bwizwa shingiro atamesha makuru ayo mu Burundi ashobora guha ijambo ubutemera ubutemera ibyo bwizwa shingiro ashaka gutora oya atakibanza bafise murabona neza yuko by'ukuri uko bimeze mu Burundi hariho icuka cotuma iciza cotuma umenyesha makuru akora mu bwigenge cyane ntaze nibaza
arakoze dufite kandi Calixte ku murongo wa telefone Calixte uratwumva Calixte watubwire nindi zina nahuhamagaye uri
ni Calixte muvugana ndi Kigali
mufise akabazo canke intererano
akabazo nendaga kubaza uwo nguwo nendaga kumubaza ko bishyize hamwe bari hanze y'igihugu bafite iyihe gahunda cyane ko bari mu gihugu nk'iki cy'u Rwanda sinzi icyo baba bagamije kugeraho sinzi ko ubu bishyize hamwe bari muri iki gihugu sinzi ko hari n'icyo bavuga kugira ngo leta y'u Burundi ibe yabumva cyane ko ari mu gihugu leta y'u Burundi ishinja ko kiri inyuma y'abarwanya leta y'u Burundi nk'uko bakomeje kujya babivuga bagamije iki muri iyo gahunda yabo nicyo nababazaga
murakoze mu mwishyure vare
uko nayikubwiye amesha makuru wahurikiye muri mushyirahamwe JBE nituri mu Rwanda gusa nituri i Kigali gusa hari n'abari mu zindi ntara zo mu Rwanda nk'i Kigali hariho Ubufaransa Ububiligi Ubwongereza za Canada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Kenya Ubuswisi n'ahandi aba bose bari muri JBE rero umva kuvuga yuko twebwe amesha makuru bahugiye mu Rwanda bakorana n'abatavuga n'abari ko barwanya ubutegetsi iri kuri henda gose kuko amakuru twe tuvuga dushikiriza yumva Barundi yumva makungu yumva isi yose sinzi ko rakanenge muri adutora mwumva tuvuga ibiturira igihugu canke ibigwanya leta tuvuga ibihari ibiriho duha ijambo bose yabatwemereye abari ku butegetsi ntibatwemerera bamwe barabavuga canke bakatwinga ati ntibikunda ntibishoboka murazi ko bivugiye ku radio yanyu bonyirukana mu kazi kandi n'uno gupfa nkapfa ivyo rero niko biri sinzi yuko Calixte ubu amaze kumva amakuru twadushikiriza adatomoye ariko ico bamenya coco JBE ikintu mu migabo n'imigambi ikintu cya mbere ishyira imbere ni akarangamutima k'abamenyesha makuru kirazira yuko yagira umunyesha makuru muri JBE ashobora kurenga ku mategeko imwe zita deontologie mu gifaransa na etiki akarangamutima k'umumenyesha makuru kirazira kikazirizwa uwo mumenyesha makuru ntazoba ari muri JBE uwo si wacu
murakoze dufite kandi Vincent utubwire inini zinahuri ikibazo cyangwa intererano
mwiriwe neza
mwiriwe
ndi hano i Kigali hano mu karere ka Gasabo
mufite ikibazo cyangwa intererano
bo ikibazo nagira mbaze umutumire nagira ngamubaze ati mbega ko hari amaradiyo amwamwe yagiye ahabwa imbabazi akemererwa gusubira gukorera mu gihugu kandi mbega nk'aho mwebwe mwahabwa ikigongo nyakubahwa mukemererwa gusubira mu gihugu mbega mwavyemera canke mwahitamo kuguma mukorera hanze y'igihugu ikindi kibazo ese mwebwe uko mwishize hamwe hari abamenyesha makuru bakorera mu gihugu mwabamo mukorana kugira bazeze barabaha amakuru atomoye y'ukuri bishikiye kuri tere apane bintu byo gukora imitima abanyagihugu ikindi indi ntererano no kubashimira ukuntu mwakomeje mwiyungunganya byari bigoye ari bigoye cyane mu minsi itambutse nagira ndabashimire rero ko mwakomeje kwishyira hamwe kandi muzokomeze gutyo nyine ku gatima muzogahorane komeje muremesha abanyagihugu bari hanze y'igihugu ubuhungiro biragoye murakoze
Valeri
abe turakoze gutera intege abamenyesha makuru bari Burundi ntidushobora gukorana ko turazi ko twaba tubashize mu no vuga gute twaba byo tuma bashobora kumererwa nabi no gupfa bagapfa ariko twe uko ndukora mpora mwumva dutanga amajwi naye nababwiye yuko ahanini nk'abari mu ntwaro ku butegetsi bw'u Burundi batemera kuvuga nk'abajya bavugizi cyane abashikiranganje abayobozi nabandi biremera kuvugira ku radio yacu nabo duterefona twahora dukorana neza twiri Burundi mu biganiro batubwira ati murabizi nawe ko ukuntu bimeze sishobora kuvuga ku radio yanyu handi ho no gupfa nopfa ariko ibintu bimeze kunuku aho mperereye ibyo muri komuravuga muri komuramaze neza kuko bakimani muvuge ko ari jene yabagiye ibyo vyama vyabaye ni dushobora gukora nayo n'amenyesha makuru cyangwa ngo tubahe ijambo tuvuge tuti amenyesha makuru ari Burundi reka tubwire uko byifashe murumva yuko bitokunda ariko ukuntu dukora turakorana n'ibinyamakuru kuko murazi ko duhora turondera amajwi muri naka mu tegetse naka yavugiye kwisanganira ukuntu nuku amajwi tuyakeshera bisanganiro tukavuga amajwi ko twakuye kuri radio y'igihugu tukavuga ko twakuye munuze makuru yo muri jurnali wacu ibyo birakorwa n'amenyesha makuru igikuru gusa nuko uvuga ibyo iyo byavuye ntubyitirire kandi atari wowe wabikoze atari wowe wabirondeye ibintu bita plagiat uburenze ku mategeko rero twa niko dukora n'andi majwi tukamwizere no ngaho kuri radio y'igihugu ya Amerika turatwumva abategetsi bandi babavugiye ko ama natwe tugakora iyo nkuru tukabaza n'abandi uko bazibaza nuko rero dukora hama ikindi naco je nagire mpumuriza abarundi bose batwumviriza nta menyesha makuru ahurikiye muri AJB anyeshatse kuvuga benshi muhora mwumva bo muri radio Nzamba canke muri ca kiganiro humura ca radio RP twije abanyagihugu nta menyesha makuru azoshobora kugenda kuvuga ibintu biturira igihugu canke avuga ibintu atari byo abesha uko bikobera genda mu gihugu namakuru twatohoje neza namakuru tubwirwa n'abari Burundi abari mu ntwaro imbonera kure y'abapolisi abari ku mitumba abanyagihugu bose badushikiriza amakuru kandi bakabitubwira n'abavugizi bamwe bamwe baratubwira ati icyo kibwisho kibazo ni ishuku ni ukuntu kumwandi muvuge ko ari jewe kumvo z'umutekano wanje turabyumva nacyo gituma umwuga wacu ugoye gose muri mu buhungiro nuko duteza gukora kuko icya mbere duteza gukora tugeza gukingira umuntu yitoka ari umunyagihugu aduha inkuru kirazira yuko ushobora kumushyira ngaho hitwa igihe rikumvikana hama zambonera kure zikora n'ubutegetsi ce zimukorera ko nkuko babivuga basi kumukorera ko yagize imana bakamukubagura gusa ntibamwice niko kumukorera ko ibyo rindi ushobora kwemera yuko abaduha amakuru bashobora kugira ingorane kubera twebwe kubera nitwigiwe twarishize ahumvikana ariko amakuru nagenda bahumuriza amakuru tubaha abajournalisti bari muri AJBE bahora bakora biciye muri Nzama na Humura n'amakuru atomoye kandi aba yatojwe neza kirazira kikazize ko tunatanga amakuru aturira
Sofoni na wenyene aduteye akama Sofoni uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwire n'izina naho uhamagaye uri?
Ege ni twangenda kuri Sofoni ndi ngaha ibubanza.
Mufise akabazo canke icyumvira muterera?
Akabazo nari mfise na cyakubaza ati mbe nk'igihe radio Bonesa FM wemereye gakora abamenyesha makuru bahunze atacu bagira ngo hava bataha cyangwa ze tugenda gutya gikende ikabazo na cyakumubaza nacyakumubaza ati ubuhunye kurajya amakuru mwahora mushira kuri internet mbona byarahindutse ubwo nta kuntu mwosubira kutworohereza bamwe bamwe barahora bayahiga kugira ngo isubire kubagora murakoze
murakoze Valeri
mukije urumva nagenda kubwire icya mbere cyoco bonesha nizo bari ya mbere yuguruwe na bujya butegetsi ariko murazi yuko murazi ne zugurugwa murazi ibyo babanza kubasinyisha yuko bemeye gukora uko butegetsi buba buzo bibategeka uko subwigenge bwo kumenyesha makuru ariko urumva sinovuga ngo amenyesha makuru y'u Burundi ngakora barakora neza umwuga wabo aho bageza ko bujya ariho ijambo ryerekeye amenyesha makuru rigira ati umenyesha makuru mwiza afite akamaro n'umenyesha makuru muzima akiriho akiri muzima un bon journaliste c'est un journaliste vivant icya mbere umumenyesha makuru aba ategerezwa gukingira ubuzima bwiwe rero kuri icyo kibazo cyerekeye bonesha naco hariho yindi yuguruwe isanganiro ariko nibisigura yuko amesha makuru baje bava mu isanganiro canke baje bahunze bakora muri bonesha yuko bisigura yuko ubuzima bwabo buzoba bukingiwe mu gihe boshora gutakwera bonesha yuguruwe bisico bisigura na gatoya nababwizerekeye butungane bwigenga izababwizerekeye amatoza ateriza kubagira bamenye neza icaturiye bonesha icaturiye isanganisha turiye RP yanibande babikoze niba batumwe nabande abantu barenikisha imbere ubutungane bahanwe gucyo niho zobona yuko nani mategeko yose bazaba yubahirije azoshobora gutuma umenyesha makuru ataha muri munda akabamenya ko umwuga wiwe ariko gushwe no munsi ko bimeze sinibaza yuko hari umenyesha makuru yahunze yo kwipfuza gutaha uraze ko bimeze mu Burundi
dufite kandi Eugene uratwumva
cyane ndabaramutse cyangwa kuri bya Amerika
mwaramutse mutubwire indi zina naho mpamagaye muri
andi ngambwe zagara cya Bujumbura
mufise ikibazo cyangwa intererano
yego mpereye ku ico yahereje ko avuga yuko atamenyesha amakuru yahunze ashobora gutahuka ibyo nka twega bene igihugu twabonye ivyabaye dufatiye 2015-2016 icyo ku barundi b'umutima nawe cyotangaza kuko banka gutahakwira bazi amabi bashize bakoze ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma uri kuriweza ukuntu ariko avuga ngo hari abantu bo muri leta bakorana bo Giriki je mfata ko ari za mvugo zabo zo kugira ngo bumve bene igihugu yuko kumbure hari abantu bari kumwe kuko uri kuraba ibi bintu abo bazungu bakunda gusohora abo ba ZDR Hussein basohora ibintu usanga ariko bafundika nabo nyine bari hanze bahunze zo kugira ngo bandike urubwa igihugu ariko nkababazwa n'ukuntu umurundi azi ko ari umuvuka gihugu yuba gukomba guturiga igihugu kiwe cyamwibarutse ibyo birambabaza cyane usaje nkagwe no muvunira niba by'ubujimu bajibuntu biyumvire ko ari abarundi bakeneye kuvuga igihugu cy'u Burundi basaba ikigongwe haba batahuke mu gihugu twaba igihugu cyacu cy'u Burundi kuko uzoguma bavuga amajambo aturi igihugu kukurenganya abantu kukurenganya igihugu kuvuga amajambo atana waba yakuye amajambo bifundiye ntacyo bizobashika nako nicyo navuga nuko nababwira bakareka bene igihugu bagatekana bakikorera imigambi yabo ata abantu bago babesha ibyo babesha kuko nacyo bizobashika nako
reka bishure mumwishure
mfatiye nk'abarundi bene bacyo bari mu Rwanda iyo numvise ko bazwe gutahuka birambabaza cyane naba abarundi bari bahungiye Tanzania bose ariko baratahuka basanga ibyo byaratunzwe neza nta muntu n'umwe akurikirana n'ikintu na kimwe
reka bishure
icyo gituma rero abo bantu biyemeza kuvuga ngo bagize ibintu by'iradiyo biri kunuzeya iradiyo nta na hamwe izwi nibareke gutesha umwanya bene igihugu urabona ko twinjira mu bintu by'amatoro tugiye kwinjira mu bintu by'amatoro
reka bishure
gutesha umwanya abene igihugu twikorera imigambi y'iterambere dushyire kwiteza imbere hama bonabo nimba babona yuko ubuhungiro bwo buzoshyira ku byo bashaka kandi bazibaza yuko botesha bagatwa ko nta kibazo bazobashika
reka bishure
ibintu z'ibinyoma nima ndabyanka naho bizobashikana
mu mwishure Valeri
ngo ejene ndakora mukije ngo umva hanini ashikize icyumviro ciwe uko abona amenyesha makuru bahunze n'akazi n'ibyo bakora ariko ndibaza yuko ngira nta harumva nko mu nzama canke umura canke abandi amenyesha makuru bahurikiye muri JBE bagira baturira bavuga ibintu byo guturira igihugu sinzi ko ari twe duhora tuvuga ngo sema uriya canke uriya mu kubera emera yishyigirizwa shingiro rigiye gushyirwa mu ngiro rigiye gutorwa sinzi ko ari umenyesha makuru muri radiyo Inzamba ahora yigisha za ndirimbo za mbyino abana bato bariga muri primaire barigisha kakabishe bari bababwira yuko bobandanya bazibuka kugira baribe urwango n'inzigo mu mitima yabo sinibaza yuko mu makuru ahora yumva Inzamba canke Humura ahora yumva abantu bahamagarira abarundi gucanamwo sinzi ko muri Inzamba no muri Humura jene ahora yumva umuntu radiyo Inzamba yahaye canke Humura yahaye ijambo avuga ati abarundi marane ararundi bamwe ni ba mujeri abandi n'abansi b'igihugu sinzi yuko abantu nk'abo barabashamira zinza amaca ni Humura aravuga guturira urumva muri icyumviro cy'iwe ngira amakuru ukuri gora kuvuga mu makuru abamesha makuru bahunze barabashikiriza ngira ndi mujohera hari abantu badakunda kumva ukuri situ iyo ari ukuri kuvugwa ku muntu asanzwe ashigikiye ko aba rikakora amafuti ariko icyo no menyesha cyo cyo jene ndi nibizopfa bishitse muamesha makuru ari ke muri JB aho babi bugwango hagati y'abarundi aho bazana imvugo zo gucanisha n'abarundi byo nibizopfa bishitse
murakoze twese kandi Viator uratwumva
ego mwiriwe
wogabanya nimba uri hafi y'iradio wogabanya volume y'iradio
ego nayigwe nayigweyo
ariko ubu mwovuga irindi zina ryanyu naho muri
ejo nitwaragira mungu ndi mu gihugu cy'u Rwanda
ego mufise ikibazo canke intererano
ego bwa mbere nagomba ntangure gushima ahanini twigoro twabaye hagati y'abamesha makuru bagurikiye mu nzamba navumura kuko iyo batabaho nibaza yuko abarundi ari inkuru nyinshi baba batamenya kuko naho ariho abatabona twigoro turiho ariko nagomba ngire ko mbaza n'utubazo bariri muco bega humura n'inzamba ko ziriho hama na JB ikaba yarabayeho uburyo bukoreshwa mu nzamba navumura bugiye hamwe ntimwibaze yuko ariho igikorwa kumbure gikorwa cyokorwa neza ama ikindi naco muri kazoza ishira hamwe mwaba mwiyuvira yuko ishira hamwe rizohava rihuza abamesha makuru bagatangira inkuru hamwe canke bazobandanya bahurira mu ishira hamwe mugaba mwe bava hariya nahandi nko muri humura n'izamba canke andi maradio nkuko wabivuze asanzwe akorera hanze ikindi naco nagomba kuvuga ni kubijanye ukuntu amakuru abanyagihugu bayaronka murazi yuko nkawumura canke izamba cha izo zindi zose zidakorera mu gihugu umunyagihugu ateza kuyumviriza ari uko afite aga telefone kagezweho bita smartphone kuko nk'amakuru dushikira nuko mu gihugu hari ahantu kugira bumvirize izamba canke humura hariho usanga umunyagihugu arisha 200 arisha 300 arisha 100 naho nugasanga hari abaja kuyumviriza avuye ku mutumbu uyu akaja ku wundi mutumbu muri kazoza muri baza yuko abamesha makuru kwinguvu zagiye hamwe mugashira yishira hamwe muri baza yuko mushobora gushinga nk'umunara kuburyo abanyagihugu bari mu Burundi bashobora kumviriza makuru bitagoranye n'uwo badashobora kuronka iyo smartphone murakoze
murakoze mu mwishure bari
nagera kumenyesha ko inzamba radio inzamba yatanguje n'amesha makuru bahunze bari bavuye mu myakuru nyamakuru bitandukanye aho itanze rero nahumura n'ikiganiro cha radio RTJ y'abanyagihugu mba ko RTJ yagumyeho mugabo inzamba ni radio nshasha humura yoyo ntiganiro cha radio RTJ yagumyeho urumva yuko abamesha makuru bo muri RTJ bashe kwiyungunganya bakabandanya mu radio yabo inzamba yoyo ni radio nshasha yashyizweho n'abamesha makuru baje bava mu bindi binyamakuru bitandukanye byari mu Burundi Bujumbura n'ahandi nka za Gitega ikibazo rero cerekeye rero abatafe nibyo ni ikibazo gikomeye rwose kuko ntahandi ahanini dukisha amakuru ni kuri za watsape niyo ngurane dufite AJB biri mu biri kwiga ngene abamesha makuru twoshobora gutuma amakuru yacu ashyumvikana ahanini hashoboka ni kuvuga ashobora kuronka abarundi benshi cyane n'ujya mu rundi ari ku gatumba adashobora kuronka amafaranga yo kugura aga smartphone ngo ashobore gushyiramo WhatsApp zirashobora kujya dukurikirana ibyo rero biri mu bibazo biduhanze cyane kandi bitubabaza kuko n'ujya gutegura amakuru ukashikiriza mgabo ukabuzi yuko abo wateguriye bose badashobora kuyaronka urumva yuko biratubabaza ku mutima mugabo twagiye hamwe bya dushoboye kurara ngene ibibazo mwe n'ibyo dushobora kubikemura urumva rero nuko bimeze ikindi naco nashaka guhumuriza ndakugira yuko ataco tutazokora no imigambi iri imbere igeze kure turavugana nabo n'abadufasha yuko twoshobora amakuru yacu yashobora gushikira abarundi benshi bashoboka ko abanyamahanga bobo bazimba kuri za WhatsApp bacishye kuri za Twitter n'andi za Facebook barabibona ariko dukacaga cyane cyane abarundi ibiganiro byacu yagana bihamagara abarundi kwiyunga kujya hamwe ibiganiro bihamagara abarundi gutsimbataza intwara ya demokarasi ibiganiro bihamagara abarundi kwitabira ingendo yo gushyira imbere ubutungane gushyira imbere umubano mwiza gushyira imbere kugwanya injyane z'amoko ibiganiro bishobora gushyikira abarundi benshi ko turazi yuko hariho benshi bakora bigisha ko bigisha abarundi gucanamwo ibyo turabizi icyo gituma ari ibiganiro byinshi twagiye turashyiraho mu maradiyo yacu ngira byinshi bimwe mu baramubyumva biraba iby'ubutungane biraba by'agateka kazina muntu biraba ibya politiki no guhamagara abarundi kugira ingendo yo gushyira hamwe gusubiza hamwe tukunga ubumwe twahorana mu minsi yeze mugabo uri kubura twese karaba uri kubura hungabanywa ahanini n'abari ku butegetsi Burundi.
Ezekiel uratumva? Ezekiel ntawe dufise ku murongo wa telefone. Dufise Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho muri akabazo n'intererano?
Twagizimana Desire.
Muri he?
Ndi Bujumbura.
Mufise ikibazo canke intererano?
Yego mfite ikibazo.
Yego
ikibazo namubaza ara
ndabumva.
Yego Desire ndakumva.
Namubaza yuko ubwo buhinga batoye bwo gukoresha izo radio ara
turakumva.
Yego turakumva Desire.
Ubwo buhinga batoye bwo gukoresha izo radio nibaza ko zari inyungu z'igihugu batoza kubukoresha hanze ubutahukana mu Burundi kuko mu Burundi n'amahoro.
Kabishure mumwishure Valeri.
Yego bwo dziringira abaje kibazo na Eugene yabajije ngira yumvise inisho nahaye Eugene hari ibisabwa yuko ugira umuntu ashobora gutaha ugiye umuntu yahunze aba azi gituma yahunze kandi yabona ibyatumye ahunga bikiriho nashobora guhunguka ngani ko no bivuga hama je nazavuga ati uburyo twakoresha yaba mu buryo bwerekeye abantu bumenyi bw'amenyesha makuru yabangira n'ibindi je nabyongira nafe turifuza gutahana yemubwiye yuko mugabo n'imigambi ya JB harimo kurondera uburyo amenyesha makuru botaha mugabo bagataha umutekano wabo uhari ukwiye kandi akaba ari n'ibindi bisabwa byerekeye ubutungane byerekeye ingene amaradiyo yaturiwe amaradiyo yaturiwe agashobora gushumbushwa bivanye n'ubutungane bigira byigenga bushobora gukora amatoza atomoye kandi bugashyira imbere intahe uwo wese yagirizwa icyaha cyakorewe abamenyesha makuru bigenga. Urumva rero Desire nazo turabarundi kandi burya turakunda igihugu cyacu nimwibaze ngo mwe muri ngaha mu Burundi ngo mudusubira gukunda igihugu turagikunda muri bene wacu hari inshuti n'abagenzi batwasize ngaho benshi cyane reka ngo mboneye n'akajya kubatasha ariko menye yuko natwe rero dukunda igihugu cyacu kandi twifuza yuko twakorewe umwuga wacu mu Burundi tutari mu mahanga twarahunze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire Valerie Muco umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abarundi bari mu buhungiro AJBE. Hari uwigeze kuvuga ko ari mu maradiyo amwe yari yaturiwe yasubiye kugurwa yari yugawe ayo maradiyo mubona akora gute?
Amaradiyo ayahe ari Burundi?
Ego
akora neza kuko hari amakuru menshi tuturonka tutuye tutashobora kugira tutapotasha nzuzo yo tutari hagati mu gihugu n'abari mu gihugu ndetse ntibamenye byose ariko nagenda batera inkunga ndabatere intege babandanye umwuga ukomesha amakuru uragoye abamenyesha amakuru bene wacu aba Jean Claude Nshimirimana Adezesi Ndegura n'abandi bose batoroherwa mu kazi kabo kubera hari abantu batajyoherwa n'ukuri baba ariko baravuga nagenda batera intege babandanye n'uko bimeze mwuga wo kumesha amakuru ariko bameyuka yuko umesha amakuru mwiza umesha amakuru afite akamaro igihugu n'abanyagihugu ari umesha amakuru muzima babanze bicungere feke umutekano wabo.
Hanyuma mwavuze ko hari ibibazo bitoroshe abamenyesha makuru bigenga bari hanze bahunze bafisemwo biducira ku mayange.
Ego ahanini murazi n'ubukene yuri mu mahanga utagira isaganirizo ahanini no kuvuga abatashobye kuronka amahirwe yo gushobora kugira gukora mu maradiyo azarondera uburyo hirya no hino tubaza agafashanyo tukagasabikanya hari benshi bazi imiryango yabo umva rero ko bigorana ngene ashobora gutuma umuryango ata mikoro afite atakora ahanini washaka imigabo imigambi myinshi turiko twatanguye umurajide tuko turafashanya n'abantu basanzwe bafasha amenyesha makuru niyerekeye nyene abo nyene batagira mikoro batashoboye kuronka ingene bashobora kubandanya umwuga wabo ica mbere bagashobora kuronka ingene bandanya umwuga wabo kuko burya ubuhinga bwa none bya interineti n'ibindi biraha biratanga uburyo bwinshi amashansi menshi yo gushobora gukora ukabandanya umwuga wawe atari bimwe byo kugira ngo muri studio ugashikiriza amakuru yawe ugacisha kuri emeteri ikaja ku imwe imanga ikaja hehe ni uburyo bwinshi dushobora gukora hari ibinyamakuru byandikwa hari interineti abo rero ni imigambi rero cyane cyane ihagaze kuri ibyo twatanguye muri JB n'ibyo natuma kandi bashobora no kuronka agashahara agashobora kubeshaho imiryango yabo.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Elia. Elia uratwumva?
Ndabumva cyane ndabahaye iriwe cyane
rwose. Yego, mufise mwatubwire izina naho muri?
Ndi Bujumbura mu Burundi nitwa Sengiyumva Elia.
Mufise ikibazo canke icimbiro muterera?
Eko ndaramukije n'umukamire ndagomba guterera muri kino kiganiro muri isangana gikurikiranye kuva kitango.
Yego.
Nashaka kukwibariza mutumire mbega nk'ubu unye muri hanze ibica bibagora rwose kugira ngo muronke amakuru naho twufite duciye kuri WhatsApp na Facebook amakuru muba muriko murashyikiriza mengo ni amakuru muba mufite icyemezo mbega mubigenza gute ko tubona mutaba muri ngaha anye mu gihugu mu migambi mufite icyo byuma muba muzabishinga nka acyari nko gushika nko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe murashobora kuba mwabishyize ibyo byuma kugira ngo abantu bakunda ibiganiro byanyu nka kepe dora kepe tubona kuyumva kuri Facebook hamwe no kuri WhatsApp ndabona nka twebwe turi mu bukene nyakubahwa mumenyesha amakuru muraraba mugerageze mudufashe byuma mu bisinge twumvirize kuri FM bisanzwe ubonye aba banyakubahwa bakubwira kiri kigambi kababikora mu
murakoze Valeri
ngira kandi bise nabyo sinigeze vuga ko hari umugambi wo gushaka gushinga ibyuma agace mu gihugu kugira ngo amakuru ashobore kumvikana kurumva ko ibyo byoshoboka Burundi asigaza yuko leta yo twemerera urazi ko no gusha no batashobora kuvuga yuko batwemera yuko ari amaradiyo bashobora kwizera bagashobora no kuza barayavugira ko ariko ndaguhumurize Elias amakuru aca muri inzama na kumurana za radio muri shonya n'izindi muzozumba zizoziravuka amakuru burya tuyahabwa n'abanyagihugu abanyagihugu nabwiye ahanini benshi bibaza yuko amakuru aca muri aya maradiyo ari y'abamenyesha amakuru bahunze yuko ari amakuru ngo duhabwa benshi bavuga yuko ari amakuru duhabwa n'abatavuga rimwe n'ubutegetsi ariko barahendera rwose burya ibintu bikoreshwa mu Burundi biraba bose sikubera ngo umuntu ari mbonera kuri sikubera ngo ari mu mugambwe CNDD yuko ivyerekeye guhita muraba yuko abapfa bihita muraba benshi badushikiza amakuru washaka bari muri izo nzego bari mu nzego za leta bari no mu biro by'umukuru w'igihugu arabaduha amakuru mu nama nshingamateka abakuru b'imitumba abo baguverineri bande bose turavugana baratubwira baraduha amakuru abwe ati ibyo umbajije nibyo cyane si ibyo bimeze uku yagenze uku ariko muri afite ijwi ryanjye ridashobora guca muri amaradiyo yanyu kubera kumva umuzi na jewe ntabwo nshamirirwa nabi je ndi ngaha hagati mu gihugu ibintu twumva rwose hajya muhora muntu baduhindura amajwi ni kumva z'umutekano w'abaduha amakuru w'abanyagihugu. ico rero nico nagende menyeshe kandi bose bavyumve abaduha makuru na barundi bo mu mihingo yose mu bwoko bwose bo mu migambwe yose bo mu no vugangira ubuzima bw'igihugu bose dore yase gushika hejuru n'abantu twakorana kuva turi Burundi abisema imigendere myiza kandi amakuru yacu barayumviriza nagimbira abarundi ntibazira se kuza barahendwa bahendwa na bamwe bamwe bari mu ngambo yo kubutegetsi namwe bamwe bari mu butegetsi bavuga ngo radiyo nzama na humura na za radiyo ngurisha yuko ngo bavuga ngo ibindi binyoma si binyoma tuvuga kuko amakuru dushikiriza turayemanga burya hari ikintu kimwe abantu bakunda kuyobagiza haramenshi amakuru benshi bo ku isi dufatire nk'abo mu Rwanda muri radiyo Mirikorini none ntibagiye kuburanishwa muri sentare mpuzamakungu kubera imvugo yabo iturira imvugo icanisha abanyagihugu bakoresheje none twebwe ko ibyo tuvuga bica byumvikana ku isi yose inyungu twe tuba dufise n'izi kugira umunsi w'izina tuzava tuje imbere duseruka batwara imbere intahe imbere y'amasentare mpuzamakungu canke sentare z'i Burundi kubera ibyo twavuze biturira igihugu nta nyungu tubifisemo twebwe turabarundi dukunda igihugu cacu abamenyesha makuru bavukiye muri JBL ntiyagire umuntu azotwihenda ko turabarundi nk'abandi kandi dushaka yuko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduka neza abarundi bagasubira kuja mu gihugu gitsima teyemo demokarasi ubumwe n'amahoro nico rero cambere two turagwanira ajya makuru turadushikiriza nta na rimwe twifuza kuvuga makuru niyo tutuvuga makuru mabi no vuga kari mabi yerekeye amakuru mabi yerekeye igihugu cacu icyo yavuga tujyohewe tuyavuga umutima wabaye cyane kuko ni igihugu cacu kandi abakibamwe ni bene wacu mwe muri bene wacu muri abagenzi bacu muri abarundi nkatwe kandi turabakunda kandi turakundana kandi benshi barazi yuko twagumanye ibigendere myiza
murakoze Alphonse aratwakuye Alphonse uratwumva
ndabumva neza cyane
ego mutubwirira indi zina naho muri nikibazo cha intererano
bo afsedewe ntangu yagasi
eh
iko numvise nakuye ibintu byose bakora bizira byo bodeka ba RCA iramba n'izi
alo ego
icyo nagira afite izina y'interesanye ahamenye ntabwo nari namenye ko muri ijyana ya mashino iradiyo nk'iyi ni radiyo ndayikunda cyane cyane rwose ibyo bisiye ariko rero kugira ngo umuntu aronke yameronke amakuru hari ukuntu se cyara rwose amanimero na telefone kugira ngo umuntu yaba aronke amakuru mu Kirundi mu Giswahili kugira ngo umuntu ajye yumva agahita
yego
icyo nicyerekeye cyerekeye iyo radiyo yanyu ni kuri mwamukoze cyane hamwe mwoza murampa amakuru amakuru cyerekeye uwo musinga ntayo mwasomiye ariko atanga umusozi byerekeye akazi bakora ari amutima bahunganye biranegera cyane kuko ntibagasaye barashakora umuntu wabo uko uri ahubwo icyo ni umusaba nuko nta kinini kwanza ni umusaba kuko jewe ni umusigira cyane nejeye ku mutima nawe bakorana n'ibinyamakuru bakorana biraduhumuriza cyane biraduha ibyizero binini cyane biraduha kubona ko nk'uko akarangamutima k'indirimbo y'u Burundi igihe utasi yavuga ngo warafungiye ntibasuye barafunguye umuntu basuye nukuri turasaba ko abanyagihugu nabo barakoranye muri afurika yo hafi n'ibindi imwe yagiye hariyo ubundi bwa hariyo ariko kugeza ubu n'umunsi imitima yacu yataremye yasahagaze irarindiye umunsi wo kuruhuka
murakoze
tumushimire cyane namwe twongere tubashimire twizera ko mubyo bubyeho amakuru n'ahanyuma
murakoze dusa kandi Ezekiel uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina nahuri amwe n'ikibazo cha intererano
iyo ndorere Ezekiel mu gisagara cha Bujumbura
yego
nagomba kuramutsa uwo mutumire alo
ndabumva mubandanye
banza munda mutezi wa mutumire
arabumva
cyabere nagomba kubashimira kukigoro bagize bakiyaranja ku buryo bashoboye kugira abarundi dushobore kumva makuru. Ariko rero tukagira ikibazo mu Burundi, turembejwe n'ubukene, ntidushobora ayo maradiyo yabo kenshi usanga yumva abantu bakoresha za WhatsApp, amatelefoni agezweho. Twe uturadiyo dushobora kumviriza ntitujya dutembereza kuri FM dutumbereza urushinge. Hagomba kumubaza nti mbega mu migambi bafise buba bariko biyumvira ku munyagihugu mutonya, na cyane cyane ko bavuga ko batehoza amakuru yo gushikiriza Abarundi.
Abishure?
Hello?
Yego. Muheraheze ikibazo abishure munyarusa.
Hello?
Yego, yego. Nyarusa ikibazo.
Icya kabiri nagomba kubibariza, turumva ko kenshi amakuru badushikiriza ko kenshi usanga ari amajwi bahindura umuntu udashobora kumwumva uko ari. Tukagira amakenga ati none bajya abantu babahindurira iki kandi baba bari kubavuga ukuri.
Reka bishure. Mumwishure Valeri.
Ego, icyo yo ni inyishu yumvikana kandi nigeze kuyivuga. Ivyo bisanzwe bikogwa mu mwuga wo kumenyesha makuru, aho uhindura ijwi ry'umuntu yaguhaye amakuru ku mbo z'umutekano wiwe, kuko birumvikana uko bimeze mu Burundi ntibemera yuko hagira umunyagihugu atanga amakuru avuga ingene biko biragenda, cyane cyane ibyerekeye ubwicanyi. Nico gituma rero tubahindura amajwi. Hari na washaka n'abari bavuga ati je nimumpindura ijwi, ndabyemanga byo mvuze mugabo muhima twagira ati kumva z'umutekano wiwe burya ntazi neza, ngira ntiyigeze yumvira neza ko kuvugira ku maradiyo ya Inzamba umuntu acanye za radio Murisho kenshi abategetsi Burundi babifata ukumengo ubwize amakosa, kandi haramaze no kubihogwa yano bahana uburero nkabungahe. Nico gituma tubahindura amajwi. Ibyo rero umwuga amategeko y'umwuga wacu arabitirwe kurira. Ahanini nuko igikuru gusa nuko umesha makuru aba yizeye iyo nkuru, abazi yuko yatoje iyo nkuru, kandi uwo ariko aravugisha ntaba yamuhinduye ijwi ariko aba ariko aravuga ibintu by'ukuri. Kenshi mpora abahodora twandikirana nko kuri za WhatsApp nabwira nti rega ajya makuru utanga muze no mugenda murabe makati yanyu aho twatanze musamake mugende murabe ko atari ibyo ikiza byavuzwe, kuko twe nababwiye ko turemanga neza cyane amakuru dukora, kandi tuba tuzi yuko twayatohoje. Ayo utashoboye gutohoza neza turayihoza tukarengana, kuko nta kundi gutanga inkuru idatohojwe neza bifise ingaruka mbi cyane umenyesha makuru no kuba ariko barayumviriza.
Yego, amakuru arangiza dufise Pierre Chanel uratwumva?
Cyane n'amahoro.
Unyarutse cyane mu kibazo cyawe ku mwanya ugiye kuturangirana cyangwa intererana?
Yego. Yo nagomba kumubaza kuri ibi byerekeye amaradiyo, nako ari amaradiyo yugawe. Radiyo Isanganiro yari muri amwe yugawe. Na radiyo Bonesha FM muri iyi minsi ndumva kumenga mu butungane ko baragomba kubemera ko basubira gukora. Isanganiro yo isanzwe. Kandi nayo nenge kiravuga. Yavuga kimwe n'uko yateye, yavuga cyo kimwe n'ibindi. Nigice cyo gituma mwebwe mudakurikira mu butungane kugira ngo baborohereze nange musubire muze mukorere mu gihugu, kuko urumva muciye imbanda yamucisha kwizahumura nizo z'inzamba, kandi izo radiyo zanyu zarawujijwe gukora zikabizwa n'inzego zifitiye uburenganzira. Birumvikana yuko namwe mpamvu ko murishyira mu mitego.
Reka bishyure bareri mu mwishyure.
Yego.
Icyambe cyo Chanel umenya nuko iradiyo izo amaradiyo uvuga akorera mu mahanga amesha makuru bahunze ntiyangiye gukora mu Burundi, kuko ntiyigeze asaba urusha gukora mu Burundi. Nta Goethe bigeze batanga muri sense wo gusaba yuko yokomererwa mu Burundi ku mbo zumvikana, kuko mugiye kuvuga ngo maradiyo yuguruwe, twe tubona yuko hari ikibazo kigihari cerekeye ubutungane. Amatohozwa yarakozwe kuzerekeye kudeta na manifestation n'izagi birakurikira byose, ariko na murazi neza yuko mu cegeranyo ca Procureur de la République bavuzemo iradiyo imwe gusa yaturiwe ariyo Rema FM. Ivyerekeye radio televiziyo Renaissance, ivyerekeye RP, ivyerekeye Bonesha, ivyerekeye Isanganiro nta kintu na kimwe bavuze ko. Ni kubera iki barafise ingo badashaka yuko bija habona? Ibyo byose ngo byerekana yuko hataragera yuko dutaha mu gihugu tuzi neza ko umutekano wacu uzocungerwa neza, kandi yuko umwuga wacu uzokubahiriza tugakora mu bwigenge. Nicyo kibazo nacishuye
ariko nuko bimeze rero mu gihe bitarashobora kuja mu buryo simutwumva igituma umuntu atakishira akitwara mu menyo y'ingwe.
Muri make cyane hasigaye umwanya muto cyane mise guhunda ibihe mwashikiriza ubwa nyuma mutaba mwashoboye kuvuga muri make cyane.
Yego, je nashaka guhumuriza abarundi bene wacu abamesha makuru bahunze barukiye muri ajibe na barundi nkamwe kandi bakundi igihugu cyabo ntiduzova tubuza amakuru aturi igihugu acanishamwe abarundi canke amakuru yose yoza ahungabanya umutekano w'igihugu. Siyo ntumbero yacu dufise ajibe, dufise ntumbero yo gufashanya hagati twebwe abamesha makuru bahunze tukabanya dukora umwuga wacu kandi tugashobora gushira imigambi ishobora kuduteza imbere. Nico ajibe twayishiriyeho ngira nico none ushobora gushikiza abarundi kwahumuriza yuko tutazofa duye mu kizi cacu no gutanga amakuru ataco afasha.
Murakoze. Yari umutumire wacu Valerie Muco avugira ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abarundi bari mu buhungiro AJBE. Twariko tuganira mu kiganiro muri Sanga. Turashimira umutumire wacu, dushimiye abagize uruhare muri iki kiganiro, abaduhamagaye bagashikiriza ibyiyumviro byabo bakabaza n'ibibazo. Namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, mugire ibihe byiza.
Iyi muva ni radio Ijwi ya Amerika.